bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyuno mwanya ikaze mwese nchuti bakunze.
Turabona umengo biguma byimanyo rako. Nikuvuga mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'Rwanda nyene. Ubwo rero haragumaho kuburyo bwo ko wikirako n'amaguru wigira mu Rwanda ntangorano udashojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga commune n'igiteranye aha ariko avuga iby'umusozi ungana n'amahegitari hafi ane wamanyutse uva muri iyo commune ya Giteranye ukaja kwihomeka ku gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatumwe hafi ya maradio yanyu tuzakubwira n'ivyerekeye amatora muri Zimbabwe na Mali. Zimbabwe yazindukiye matora y'umukuru w'igihugu ya mbere abayatarimwo perezida Robert Mugabe kuvaho agiriye ku butegetsi agire ku butegetsi mu 1987 akabutanga mu 2017 ma kandida 23 bariko bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu habaze imbere ni perezida ategeka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ari mu mugambwe za NUPF Nelson Chamisa aramutsukuru nani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta nawe nyene aza imbere abakurikiranira hagufi politiki ya Zimbabwe bamona ko Mnangagwa w'imyaka 275 y'amavuko ari washobora kwegukana amajwi menshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo bitabiriye amatora yo kuri no wa mbere bakomeje kuvuga ko batizeye batayizeye baravye ko umurwi uyatunganya watunganije ibikorwa by'ibanze. Uretse ayo matora y'umukuru w'igihugu Zimbabwe no munsi iza gutora kandi abashinga amateka n'inzego zo hasi amatora yompi ahagarikiwe n'indorerezi mvamakungu hari haheze igihe kinini Zimbabwe idatumira indorerezi mu matora yayo. Izi matora ni kandi muri Mali aho guharura amajwi vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yiriwe aratunganywa ejo bibandanya vyitezwe ko ibiharuro vy'imfata kibanza biza kuva mu bibanza 2023 bija habona bitarenze mu masaha 48 ibiharuro babanduka navyo bigatangazwa bitarenzwe kuwa gatanu. Amatora y'ukuru no wa Mungu yaranzwemo ibitero mu bibanza vyo gutoreramwo mu bice bisanzwe birangwamwo ubwicanyi ufatiye kumoko hamwe n'iterabwoba. Perezida Ibrahim Boubacar Keita w'imyaka 75 hahiganirwa n'abandi bakandida 24 barimwo umukenyezi Keita yatowe mu mwaka 2013 yagirizwa n'abo batavuga rumwe muri politike abahoze ari abashikiranganje batari bake ko yananiwe no gutwara kandi adashoboye kubungabunga umutekano muri Mali. Abanyagihugu bashika amajana atatu barishwe mu ishamirano hagati ya moko muri uno mwaka wonyene wa 2018 mu gihe atanumwe yotsinda ku majwi arenga 50%. Ayandi matora razo chatunganya ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8. Ku mugabane wa Amerika naho perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yagabishije kuri no w'Imana ko ashobora guhagarika ibikorwa byose vya leta mu gihe abashinga amateka batokwemeza amafaranga yasavye yo kubaka uruhome ku rubibe n'igihugu ca Mexique kugira ngo abuze abinjira muri Amerika mu buryo buteye kubi n'amategeko. Trump mu butuma yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yongeye kuvuga ko Amerika ikwiye kwemera abantu binjira ku butaka bwayo ari uko babikwiye kandi bafise ico baterera bazaniye kino gihugu. Trump mu gihe cyo kwiyamamaza matora mu 2016 muribuka ko yemeye ko azokubaka uruhome rushobora gutwara imiliyaridi 200 z'amadolari ariko inama nshinga amateka yamuhaye aterenga umuliyaridi umwe n'imiliyoni 500. Trump agabisha guhagarika imirimo ya leta mu gihe amafaranga leta iheruka guhabwa n'abashinga amateka ngo ikoreshe ayirana no mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu gihe kandi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 11 muri 2018 Amerika izotunganya amatora y'abashinga amateka yo hagati ya manda y'umukuru w'igihugu. Njuti bakunzi rijwi rya Amerika ino radio murayumva tankomanzi ku mirongo ya shortwave kwa twumva muri hagati mu gihugu cy'u Burundi no mu gisagara cha Bujumbura mu Rwanda turi ku 104.9 ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri FM ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turi kandi no kuri Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijuje rya Amerika turahira mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu baturi imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri Bugarama ihuza u Rwanda na Kongo ndetse na Ruhwa ihuza u Rwanda n'u Burundi bavuga ko bakibangamiwe n'imipaka ifunga hakiri kare ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima ariko arakurikirana ino nkuru Temistocle amahoro
amahoro amahoro
ngo tubwira ico kibazo uko cifashe hama ningaruka kiriko kiratera muri abo banyagihugu na cyane cyane abakora urudandazo
uko mumaze kubibwira abakurikije bya Amerika ubundi ni mipaka ine yo mipaka ine itatu muri yo ariyo wa Rusizi ya mbere Rusizi ya kabiri ndetse na Bugarama ihana imbibi hagati y'u Rwanda na Kongo hakaza n'uwa Ruhwa u Burundi n'u Rwanda aho rero abanyagihugu cyangwa se abaturage ku mpande zombi baravuga yuko cyane cyane dore ko biganjemo abacuruzi bato baravuga yuko kuba umupaka wa Rusizi nibura n'ukora amasaha menshi ukora kugeza saa yine z'ijoro isigaye itatu ifunga isaha yose saa kumi n'ebyiri z'umugoroba rero bakavuga yuko cyane cyane abacuruzi bato bacuruza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bo babafungiraho hakaba ubwo biba ngombwa ko baraye mu Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se ku ruhande rwa Congo bitewe n'uko babuze uko bambuka babafungiyeho kandi imiryango yabo itariyi ibyo rero baravuga ko bitera intonganya mu ngo hakaba abashwanye abadamu bagashwana n'abagabo babo cyangwa se abana bagashwana n'ababyeyi babo ikindi nacyo bavuga nk'ingaruka hari ubwo n'ibicuruzwa byabo birimo byangirika kubera gukora huti huti bavuga yuko nyine kugira ngo batabafungiraho hakaza n'ikindi kibazo rero ntabwo ngo bashobora kujya mu birori urumva nk'abaturanyi bafite imiryango hakurya no hakuno ntabwo bashobora kujya mu birori bishobora kuba saa kumi n'ebyiri z'umugoroba bakavuga rero ko ari imbogamizi ikomeye kuri bo
hamaga Temistocle muri rusangi igituma iyo mipaka uwo mpaka ugwagwa hakiri kare ni kubera iki inzego zirasigura iki ari kiriko kirakogwa kugira ngo utwo tubazo twabo dushobore gukemuka bakore amasaha bifuza gukorerako
inzego z'ubutegetsi abo navuganye nabo ni ku ruhande rw'u Rwanda abashinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda batubwiye yuko ikibitera impamvu imipaka ishobora gukora amasaha menshi bijyana n'uko urujya n'uruza ruhagaze kuri iyo mipaka ariko kandi nanone bikajyana n'ibikorwa remezo bihari noneho batubwira yuko hari ibiganiro bihari hagati bihereye ku mupaka wa Rusizi ya mbere hari ibiganiro bihari hagati y'u Rwanda na Congo ndetse mu mezi abiri ashize ngo abahagarariye abinjira n'abasohoka ku mpande zombi barahuye bemeranya ko yuko barimo gukora ngo bakore ibyo bikorwa remezo uwo mupaka wa Rusizi ya mbere ugikora amasaha 24 kuri 28 ariko nta gihe batanga ibyo bizaba byakorewe
urakoze cyane gose Temistocle Mutijima ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama makuru yacu yo hanyuma uraza kuyituzanira yuzuye kandi irimo n'amajwi yabo mwavuganye kugira ngo twumve ico bagona kuri ico kibazo
ndabashimiye cyane nayo
tukiri kwibazo bivugwa ku mipaka itandukanye hagati y'u Burundi n'u Rwanda umusozi ungana n'amahegitari hafi 4 wamanyutse uva muri commune giteranye intara ya Muyinga wihomeka igihugu cy'u Rwanda intandaro ni imyuzurira y'imvura yaguye mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kuno mwaka ivyo rero bigashobora gukwega ingorane hagati y'abanyagihugu ku mitumba ihana imbibe yo muri ivyo bihugu ukari bibiri ni inkuru twateguriye n'umugenzi wacu Muyinga Diane Ndonse
Uwo musozi upima hafi amahegitari 4 nkuko mu ntwaro babivuga wasenyuwe n'uruzi Kagera urukura ku nkengera y'imisozi ihanamiye ugo ruzi muri komine Giteranyi ihanura bibe n'u Rwanda. Uyu numwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Murama wamanyutse atwiganira ingene ugo ruzi rubandanye rusenyura inkombe zago.
Turabona umengo biguma byimanyurako. Ni kuvuga mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'u Rwanda nyene. Ubwo rero haragumaho kuburyo bwo kwishyirako n'amaguru wigira mu Rwanda ntangorano udashojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru ariko ubu biguma byimanyura byimanyura akagera akaguma akagenda kwa kondi kaho
umuhinga mu by'ubutare n'agataka Charles Bakundukize asigura icyo bivako
ni ibintu bisanzwe cyane uruzi rukivuka ruba ari umurongo mugabo ukuruzi rugenda imyaka ihera rugenda rukata makorosi canke ruhindura inzira kenshi rugenda gwimba mu bumanuka canke mu bukika hanyuma ivyo gwimvye ivyo vyondo umuntu yo kwita amasedima hari gihe ingufu z'uruzi zigabanuka uruzi rukabiru ndahantu hama mu misi kuri kiriyo haje nk'imvura nyinshi kwa ruzi rugasura kugira umuvuduko munini uruzi rwashobora kuza rugashikira hamwe gwarunda vya bintu ntirushoye kuharengana nk'uko ruvyifuza rukaca rubomorera handi buno rugiye hirya hari gice c'igihugu kiba kigiye kukindi kuko gushika uno munsi abantu babona yuko urubi hagati y'ibihugu aba ari ugo ruzi
abanyagihugu basanzwe barangurira imirimo hafi y'uruzi Kagera bavuga ko rubononera indimiro umuhanuzi wa musitaneri wa komine Giteranyi ajejwe ubutunzi n'iterambere basoma ingera Jean Bosco avuga ko mu kwezi kwa gatanu guheze imirima y'abanyagihugu yatwawe n'imyuzurira yisuka mu gihugu cy'u Rwanda
uruzi Kagera rwamaze gutwarwa n'amazi haruzura imirima imwe yaragiye mu Rwanda ku buryo ibitegwa by'abenegihugu bimwe biri mu Rwanda bigo y'ukuntu izogaruka
uyu murimyi ari mu bo uruzi Kagera rwatwariye imirima abona ko amatati ashobora kwaduka hagati yiwe n'abanyarwanda
ingorane zirashoboka kuba ahaje ku kindi gihugu none ugiye kuharima uro mu kindi gihugu n'ubwo kubaza igitumye ugiye kuharima kandi biboneka ko ari hakujyanye none umurundi yimukiye Rwanda bashaka ntibamwirukana
nubwo biruko amategeko agenga inzuzi avuga ko umuntu asiga imetero 50 hagati yaho arangurira ibikorwa naho uruzi rugarukira cyongeye umuhinga mu bijanye n'ubutare n'agataka Charles Bakundukize abona ko atamatati akwiye kuba hagati y'ibihugu ku bwa karimbi mugihe hari ubuhinga bwa none bushobora kukagaragaza
hagati y'ibihugu nibaza ko ave ku buhinga bwa none kiriko kiratorega umuti kuko twaraganiye n'abantu bigeze bari uko bari mu mugwi warushinzwe gutunganya ivyimbibe hagati y'u Rwanda canke n'u Burundi ubu uye uruzi ntibakifata yuko uruzi ari go rubibe hagati y'ibihugu uye bakoresha vya vyuma bikorana na satellite bagafata amakordone y'urubibe ruhatandukanya ibihugu naho uruzi go kwimuka ruja ku ruhande canke ku rundi bobo bakeneye kumenya aho urubibe ruri bazokwama bishimikiza ya makordone bafata n'ivyo vyuma bitihenda
icyo bikoze inzuzi zigabura ibihugu zoshoboye gukingirwa nkuko uyu muhinga Charles Bakundukize abandanye abivuga
kuvuga ko boshora gutera nk'ibiti bishora gugumya inkombe ntizibomoke canke uruzi ntiruzi bomore ubundi buryo n'uburyo busaba amahera menshi amafaranga menshi kuko byosaba yuko inkombe z'ugo ruzi bozubakira bakazigumya ku buryo bw'uko naho z'amazi afize umuvuduko ukomeye amazi adashobora kumena ngo arenge inkombe ivyo navyo sinibaza ko muri ibihugu byacu byoshoboka kuko murabona ku buryo bw'amafaranga atari bwinshi
ibijyanye n'umusozi wimuka ukava mu Burundi uja mu Rwanda biramaze kwibonekeza ahacuruzi Kanyaru ku ruhande intara ya Ngozi aho byateye amatati hagati y'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu uko ari bibiri na bugingo n'ubu atarahera mu ntwaro bavuga ko no muri ino ntara ya Muyinga ari naho byatanguye kwibonekeza mu mwaka w'1960 nahone bikaba byaragoranye ko amatati atorega umuti mu ntara ya Muyinga Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,350, 15,600, 15,600, 15,570, 15,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,940, 9,173, 13,330. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urwaruka ruhurikiye muri Ekleziya Katolika rurasaba Ekleziya Katolika mu Burundi kugira icikoze mu kugabanya ubushomeri ku rwaruka rwahejeje ishure rukabura kazi. Ibyo byashikirijwe n'abaserukira urwaruka rungana n'ibihumbi bitanu rwari rumaze indwi mu ikoraniro ridasanzwe ryabereye muri komini Bugendana y'intara ya Gitega. Simoni Ntamwana, umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Gitega, havuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bashigikire urwaruka. Vyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Igitega Fidel Antoine Salimana.
Nyuma y'isozegwa ry'iryo koraniro kaminuza ryahujwarukanwa n'ibihumbi bitanu, Padiri Emmanuel Niyonzima ajeje ubutumwa bw'abarayike muri diyoseze nkuru ya Gitega yarabwiye ijwi rya Amerika intumbero y'iryo koraniro.
Intumbero rero isunga umugambi wa Ekleziya ukwegeranya urwaruka watanguye mu gihe haciye imyaka 30 yose irenga. Papa Yohani Paulo wa kabiri yegeranije urwaruka rwego rw'isi yose. Gutuma rero bwarabandanije ushika mu madiyoseze yose, mu maparuwase yose, niho rero haciye imyaka itari mike hano mu diyoseze ya Gitega twegeranye urwaruka ku mwaka haba ku iparuwase, ku ntara y'ubutumwa no ku diyoseze. Iruhande rero rya diyoseze ryagira 12 aha mu diyoseze nkuru ya Gitega.
Padiri Emmanuel Niyonzima yaratubwiye ibyo bisunze muri uno mwaka.
Mu ntumbero y'uno mwaka twisunga inama y'abepiskopi yemereje kubera mu hari Roma mu kwezi kw'icumi izoba iri kiraraba ingene ngo rwaruka gonagura ukwemera kandi rukanagura ibijanye n'itogwa kugira ngo rutegure kazoza. Twebe imbere aha iwacu dusanze turi n'umuntumbero gutumira urwaruka kuba intumwa z'amahoro mu kitaba kurekuriranira no gusubiza hamwe, ariko kandi no kubungabunga ibidukikije. Muri iyo ntumbero rero kuremesha amahoro rwaruka rwize n'ibijanye no kwiga kugira ngo rukunde ishure rukari umushinga w'iterambere.
Irakoze Bria yaserukiye ugo gwaruka yaragize ico asaba Ekleziya Katolika ku bugo gwaruka.
Ico dusaba nuko mwebwe bavyeyi bacu mwotugwiriza aya masabukuru kuko aradufasha mu kwemera kwacu, kandi ntitwosozera tutabasavye mwebwe bungere bacu ko hoba umugambi muri Ekleziya ukwegeranya abashomeri bose mubategurira inyigisho ku iparuwasi imwe mubafasha kwironderera akazi, aho usanga mbere ubu bagashaka muri leta no mu mashyirahamwe y'abigenga ayo benshi bakunda kwita ngo na ma ONG.
Simoni Ntamwana, umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Gitega, yabwiye ijwi rya Amerika kuko ngo rwaruka rubura ico rukora rumaze kurangiza amashuri ari ibintu biteye agahinda.
Birababaje kubona urwaruka rwacu igihe rugiye gukuka amashure rutaronka akazi, cyane cyane akazi ruba rwigiye. Birababaje kubona ko natwe mu gihugu mu Burundi cyane cyane tudafise ingene twoshobora gutegura kazoza k'akazi kugira ngo abana bacu baronke icyo bokora.
Musenyeri Ntamwana Simoni aravuga icyo Ekleziya Gatolika irikirakora ku kibazo cy'ubushomeri mu gwaruka.
Ku ruhande rwacu rw'Ekleziya tugenda dukomeza tujya twa microfinance, abo bishaka bahere kuri ako gakorwa gatoyi baheze bakuze utwo bashobora gukuza. Ariko kandi tuguma twiyumvira ingene twoshobora kunganira abo bana, ababyeyi babo, igihugu cacu dushobore kuramira urwo rwaruka. Niwo mugisha Imana yari iduhaye, turiko tugerageza kubaza irya nino aboshobora kudufata ku bitugu dushobore kwitaba icyifuzo cy'abo bana.
Ubwo rwaruka Katolika bari baje bava mu ntara indwi z'ubutumwa zigize diyoseze nkuru ya Gitega, ibugendana mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana nawe nyene arakenuye. Murumvise ko urwaruka ruhawe umuhango kuzoshigikirwa kugira ngo rushobore kwiyungunganya. None kwiyungunganya naho vyifashe gute mu gihugu cy'u Rwanda na cyane cyane mu bapfasoni? abacuruzi b'imboga bagwiriyemo abagore bo mu murenge wa Nyakiriba bishima ko ari akazi kabatungiye imiryango. Hari ndetse abapfakazi bavuga ko bashoboye kwiyubakira amazu bigisha n'abana babo atangorane. Claude Ganza Munyamagana yaganiriye nabo maze adutegurira ino nkuru.
None si ubucuruzi urabona ndi umupfakazi ndamugabo nkira bunyigishirije abana banjye bose bararangije barangije na za university navuga yuko ubucuruzi bwanyendekeye neza.
N'umwe mu bagore b'abapfakazi bacururiza mu isoko ry'imboga rya Bazirete riherereye mu murenge wa Nyakiriba uri mu karere ka Rubavu. Ni agasoko gato kubatse ku muhanda ahantu hitaruye gatamaza atuwemo. Hari igice bacururizamo imboga n'imbuto zitandukanye n'ikindi basukuriramo imboga zirimo amoko anyuranye y'ibitunguru, karoti na beterave mbere yo kuzishyira mu mifuko, ibyinshi bikagemurwa i Kigali. Turaganira nabo batubwira uko babigenza.
Dereke bitunguru tugura n'abahinzi babihinze mu mirima tukabizana hano tukabironga kwamara kubironga tukabipakira mu mifuka bikaje i Kigali ndetse abakozi bacu bakatugurishiriza amafaranga bahita dushira kuri banki tukayafata.
Nkawe by'umwihariko ufite abakozi bangahe i Kigali?
Mfite abakobwa babiri.
Ubuhererezi bingana gute buri munsi?
Buri munsi nerezaga imifuka 10.
Iki?
Ya karoti n'ubutunguru ndabwohereza.
Birara bishize buri munsi?
Buri munsi birashira.
Umaze igihe kingana iki ubicuruza?
Izi karoti zimaze imyaka 15.
Muri iyo mifuka 10 wohereza buri munsi inyungu ukuramo?
Ku munsi njyobora kubonamo wenda nibura kubonamo nk'2020.
Kandi buri munsi ukabyohereza?
Nabyohereza.
Yewe ncuruza ibitunguru, ngacuruza amashu, ngacuruza na karoti na epinari.
Uraranguza cyangwa?
Ndarangura nkaza gucururiza hano kuri detail. Ubwo nasanga nk'ukwezi nshobora gucuruza. Kuruza umurima karoti zo rero hari igihe zirara zishize nk'umufuka umwe urimo ibiri ijana.
Mu gihe umaze ubikora bimaze kugeza hehe? Bimaze kugeza kuki?
Byambeshe imbere nta nzu nagiraga, ubu ndayifite n'abana banje bariga, mbasha kwirihira mituwere ndetse byose nta kintu ntabwo nasabiriza niriwe hano. Tubona abakiriya pe, turabona nawe uko uhagaze aha mu isoko, nta modoka ikeneye guhaha ihanyura. Imodoka yose ishaka imboga inyura kuri Bazirete. Nawe urabona ko uhagazemo hano zimwe zirasohoka izindi zije.
Si abagore gusa bacuruza imboga muri iri soko rya Bazirete, hari n'abagabo bavuga ko ariko kazi bakora.
Kabiyazi kangejeje ku bintu by'ingenzi nitejeje imbere, nabashije kubakamo inzu, nigura n'umurima, ubu mfite n'umugore n'umwana.
Hano mumaze igihe kirekire, bikora mu myaka 11.
Paro izi ngizi bita amatako, ngemura paro 500. Indoya bita mushenzi nazo ni 500. Karoti ng'imifuka 3.
500 ubu ni ukubara kamwe kamwe?
Yego, agafungo kamwe kamwe.
Agafungo kamwe ukarangura ngahe wiye hano?
Kamwe ngarangura 60, 70, bitewe n'uko byaje. Kigali ngagurisha ku 125 gusa, bitewe n'uko isoko rimeze.
Uretse aba bazirangura bakazohereza i Kigali, hari abandi bakora akazi ko kuzisukura no kuzishyira mu mifuko. Nko kuri karoti bazishyira mu mufuko kuzura, ubundi bagakomeza kuzitondeka ku buryo bugaragara nk'uburimo ubugenge. Niba umufuko ufite uburebure bwa 40 cm, usanga ureshya na 80 cm umaze kuzura. Babikora bate?
Urabona dushiramo imigozi gatugana dutondeka kugeza igihe guzuriye hejuru.
Ubwo gufunga umufuka umwe kugira ngo urangize neza wizere ko ukomeye bigutwara umwanya ubanuke?
Minota 30.
Ku munsi ushobora gufunga imifuka ingahe?
Ku munsi ngora nk'imifuka 2,400.
Ubikora gute ku buryo bitaza kongera kugwa, ugafunga umufuka uruzuye ugashyiraho n'ibindi bingana n'umufuka?
Zishyiragamo ukazishyiramo neza, warangiza kuzishyiramo kubera ngo uguterekaho ukaguceka, warangiza kuguceka ukazitondeka ku murongo gutya.
Uretse aba kandi, hari n'abana bigaragara ko ari bato bakora akazi ko gusukura cyangwa kuronga ibitunguru na karoti. Bamwe batubwiye ko bakiga mu mashuri abanza. Byatumye twibaza niba koko biga cyangwa bari mu bataye ishuri. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Bwana Epimaque Hagenimana, adusubiza muri aya magambo.
Oya, abana bariga, ahubwo no kwizame byarangiye, ariko ubu ni hari hakoramo abantu bakuru.
Ubwo mu gihe cy'amasomo ntabayata ngo bajye kuhakora?
Ntabwo bishoboka, kuko n'ubundi niyo batangiye koza batangira mu masaha yo ku mugoroba. Ntabwo uriya ku manywa ntabwo yaba ari gukora, ni uguhera mu masaha 9 n'igice saa 10 gutyo kuzamuka. Nta mpungenge zihari rwose.
Imirenge ya Nyakiriba, Bugeshi, Cyanzarwe na Rubavu ni imwe mu yeramo imboga n'imbuto ku bwinshi. Uretse izicururizwa aha kuri Bazirete, izindi nyinshi zirangurwa n'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio rya Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakenuye. Iby'urudandaza aca tubibandaniriza mu ikambi ya Murongo iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho impunzi z'Abarundi zahungiye muri iyo kambi zibeshejeho kubera ubucuruzi, zivuga ko zibangamiwe n'inzego z'umutekano. Igituma turagisigurirwa na mugenzi wacu muri Congo, Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'Abarundi ziba muri inkambi y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka
zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera ahitwa Isebere zigenda zibafunga no kubambura amafaranga iyo baremye isoko yo kuwa kabiri iri ahitwa Isebere badafite uruhushya rwo gusohoka inkambi. Kubw'Imana Vena aba muri inkambi y'Umurongwe aragaruka kuri ibi bibazo bagenda bahura nabyo.
Ugiye mu isoko ugiye gusoma utuntu ugiye guhaha cyangwa gusoma barakufata bakakwicarika bakakubaza urumukiza n'ibikoresho yani karangamuntu yawe ibitamburije ubyeretse uberekanye badge cyangwa kabereka kuri murefije barakwicarika baheza kukwicarika bakakunyaga amafaranga utwasumye bishimbo biharage ubududu ubwo bakagufunga bagusanga mu isoko bumvise uvuga ikirundi bakabwira icara hajye uwamara kwicara bakakunyaga amafaranga ufise byose bakabikwaka asigaye mbere yo gufunga bakagufunga. Ejo bundi barabafunze misore ya kuri 6 baje gufungurwa n'abantu ba CNR ngaha. Ibyo bigacha bituma umengo tuzopfira ngaha bikaneko kumenga ntago turi impunzi ahubwo umengo turi abantu b'imbohe.
Shimi Imana Lime n'umucuruzi w'indagara avuga yuko atari mu isoko y'Isebere yonyine inzego zishinzwe umutekano zihotera impunzi z'abarundi ahubwo ni impunzi zazijya kurangura indagara ku kiyaga cya Tanganyika hari abashinzwe umutekano bazambura amafaranga.
Twavuye nga turagenda turashikayo indagara turarorera ibipewa bizizane niho nyamusoda yacaza araduhamagara aratubaza ati mwebwe muri abarundi cyangwa muri abakongomani wewe turi abarundi zane bitamburisha tube tumwereka kwa bukaratabado nta numwe afite uburenganzira umurefije yuko yosohoka inkambi akazino tahubwo kimuzana amahera gusa tugize ati wowe namara dufise taho muratanga amahera hanyuma rero turicara ngaho agize ati ugiye ndabajyana hehe kubafungiyo ya adukoranije adutwaye agize ati nimubanze mwinjire mwinzu kuko hariho kandi kazi ku bwaje twinjiza agize ati kira muntu nimuzane amahera tugize ati wowe namara dufise asizo ndagara mwari muziye kuzirangura samahera mufise kwanza hariya mwebwe mu nkambi muriko muraronka amadolari mwebwe simurapokera mukabahinja bakabaha amadolari tinimuzana ayo mahera kuko jenda nda yafise mu maboko cara yanyaka.
Mugize impunzi z'abarundi zigaragaza yuko ziteye impungenge n'uburyo zicara zihotegwa n'inzego zishinzwe umutekano iyo zaremye isoko y'Isebere zidafite uruhusha ruzemerera gusohoka inkambi. Zinavuga kandi yuko bitazorohera kubona impusha zitangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi.
Ngiye mu isoko y'Isebere wogira iyo fomo wogira iyo karata wumvise gusa kuvuga ikirundi bavuga yuko ngo ikintu bashaka ngo ari urukaratasi rwanditswe na CNR ko ari rukwiye kugendanwa ku muntu agiye Isebere. CNR nayo ngaho ashobora gutonda muyinga ntitonde nayo urazisoko kwirema minsi yose cyangwa rimwe muyinga rero kurindira urukarata ruvuye kuri CNR kugira urutse kuri mu isoko urumva ko kiba ari kibazo kandi ngo urukaratasi ntibarutanga kuri gusa.
Kabambale n'umukozi ushinzwe gukingira impunzi zo muri iyi nkambi avuga yuko bakomeje gukangurira abasirikare n'abashinzwe iperereza kureka ibikorwa byose byo gufunga impunzi zaremye isoko y'Isebere kuko ari nta mpusha babona zo gutanga ku mpunzi zose ziza zireme isoko kandi ari nta n'urusha ruza rutangwa ahantu hatarengeje ibirometero 20. Kwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera Isebere kuri iki kibazo cy'impunzi zihohoterwa zaremye iyo soko ntibyadushobokera. Mumenya yuko nubwo izi mpunzi zigenda zihohoterwa zagiye hanze y'inkambi ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi yase gifuza yuko ibikorwa by'inyubako z'amasoko ibitaro ndetse n'amashuri abaturage b'abakongomani babisangira nk'impunzi z'abarundi ziri mu Murongwe. Bedase Ngabo kubw'ijwi rya Amerika Imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedase Ngabo arakenewe no kuri duce dusozera ku ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ya mari mbere yuko duhana agahindukira no bibutsa muri make ko Zimbabwe yazindukiye amatora y'umukuru w'igihugu ya mbere abayatarimo perezida Robert Mugabe kuva hagiriye ku butegetsi mu 1987 akava utanga muri 2017 makandida 23 bari kubaheganirwa intebe y'umukuru w'igihugu abazi imbere ni perezida ari ku butegetsi ubu Emerson Mnangagwa ava mu mugambwiza n'UPF Nelson Chamisa we aramutsukuru nane rw'imigambwe itabwa rumwe na leta nawe nyene ari mu bakandida babonwa ko bashobora kuronka amajwi menshi. Abakurikiranira hagufi vya politike ya Zimbabwe nuko bemeza ko Chamisa ashobora kuronka amajwi baremeza ko Emerson Mnangagwa ari we azoshobora kuronka ibitigiri vyinshi. Ino nkuru turaza kubandanya turikurikiranira hagufi hama tuze tumaze kubabwira uko bizoba biriko biratera imbere. Mwakoze nshuti mwariko mratukumviliza, yakoze Macbili ya Bero, yegena nije amajwi hamwe na engineer Radrius ya dufaje muhinga bw'ivyuma Diane na hazwe twari kumwe, tuzongereje nkaho twatanguriye saa 10 muze gutangwa n'ikiganiro muri isanga muze kubaha gufi ya maradio yanyu, muraniwe kandi mugire n'indwi nziza.